Turashimiye komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru yo kuri no mugoroba namakuru Jewe Diana ni nahaze ndi konshikiriza ndi muri studio ya gatanu ku ijwi rya Amerika. Umugambwe Ishema utabwa rumwe na leta y'u Rwanda ukaba ukorera mu buhungiro watangaje ko wirukanye Thomas Nahimana ya ushinze.
Muri make niwe wihagaritse kubera ko twayadushije kuzajya kuba umukandida mu matora ya umukuru w'igihugu mu Rwanda w'2024.
Madame Nadine Kasinge niwe muyobozi mushasha w'umugambwe Ishema utabwa rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ishiramwe mpuzamakungu ONU yongeye kiringo intumwa yaryo mu vy'agateka kazi na muntu mu gihugu c'u Burundi. Ruhande rurimwe rwaryohewe Burundi ni rwavyakiriye neza. Amerika na Israel basaba makungu kwiyamiriza no gukumira ivomo umurwi wa Hamas. Naho akanama ka ONU kajejwe vy'agateka kazi na muntu kemeje ingingo yo gutangura gusuzuma uko ivy'uburenganzira bwa muntu vyifashe muri Sudani. Hano makuru nayandi tubafitiye tuyarambura mu kanya sasa. Eka makuru yacu yuno mugoroba tuyahere mu vy'intambara ya Israel no mugwa wa Hamas muri Palestina. Muri Israel abamaze kugwa muri iyo ntambara barenga 1,200, muri Gaza naho barenze 1,350. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'andi makungu Anthony Blinken n'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu basaba bivuye inyuma kw'ibihugu byo ku isi vyiyamiriza ibitero Hamas ibandanya gukora muri Israel. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa Israel Tel Aviv, Netanyahu yashimiye Blinken kuba yaje muri Israel mu gihe iri mu bibazo bikomeye hamwe no kuba Amerika ibandanya gushigikira igihugu ciwe. Yavuze ku bitero vy'umugwi Hamas vyahitanye abanya Israel barenga 1,000. Netanyahu yavuze ku mabi yakozwe n'umugwi Hamas harimo guturira abantu ari bazima, kubaca imitwe, kunyuruza abana, gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu no kwerekana akamwemwe mu bubisha nk'ubwo. Atangaje ko Perezida wa Amerika Joe Biden yavugishije ukuri kugaragara ko ivy'umugwi Hamas wakoze ari ubunyamaswa butagira uko buvugwa. Netanyahu avuga ati
Hamas is ISIS and just as ISIS was crushed.
Umugwi Hamas umeze nk'umugwi ISIS, nguko ISIS watujijwe na Hamas uzotuzwa. Zonge ya Hamas ikwiye gufatwa nguko ISIS yafashwe. Ukwiye gukugwa mu makungu. Nta mutegetsi n'umwe akwiye gukorana nawo. Nta gihugu na kimwe gikwiye kuwuha indaro. Ibihugu navyo bizohirahira bikawuha indaro bizohanwa. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yashitse muri Israel mu gitondo c'ukuru uyu wa kane, yatangaje ko yaje muri ico gihugu muri iki gihe gihambaye cane nk'umuyahudi kandi nk'umuvyeyi. Blinken yavuze ati
Israel has the right, indeed the obligation.
Israel yafise uburenganzira ndetse itegerezwa kwivuna umwansi no gukora ibishobose byose kugira ngo ivyabaye nk'irizofe bisubiye kuba. Ibihugu byacu bigendera kuri demokrasi biritandukanya n'abakora iterabwoba mu kugendera ku mategeko n'ubuntu. Blinken yatangaje ko ibitero by'umugwi Hamas biriko bigira ingaruka mu makungu yose. Yavuze ko mu vyabaye muri Israel abantu bava mu bihugu 36 bitandukanye vyo ku isi bishwe canke irengero ryabo ritazwi inyuma y'ibitero bigayitse by'umugwi Hamas. Yatangaje ko atantara n'imwe ku isi ubwicanyi bwa Hamas butagize ko ingaruka.
Fidel tugukengurukire tukivuga ku vy'intambara ya Israel na Hamas. Umunyamabanga mukuru w'urunani ruhurukiyemwo ibihugu vy'abarabu yakiriwe i Moscow ku murwa mukuru w'Urusiya n'umushikiranganje ajeje imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu Serge Lavrov. Bategetsi babiri bagiranye ibiganiro bishingiye ku mutsi babona wozana amahoro arama hagati ya Israel n'abanyepalestina. Ejo ni mukankusi nivyaje kutubwira.
Iminsi ibiri gusa nyuma yuko abarwanyi b'umutwe wa Hamas bagabye ibitero muri Israeli, umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'ibihugu by'abarabu yakiriwe Moscow na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov, wasubiyemo icyo Uburusiya bubona nk'umuti w'amahoro arambye hagati ya Israeli n'abanyepalestina. Lavrov yavuze ko hari umugambi umwe rukumbi, akaba ari icyemezo cyo gukemura ikibazo cy'abanyepalestina cyemejwe na ONU. yavuze ko ibyo bivuze kubana mu mahoro kwa leta ebyiri nk'abaturanyi beza. Izo leta yavuze ko ari Israeli na Palestine. Lavrov ati
Inisiativa može biti toliko jedna.
Hari uburyo bumwe gusa bwo gukemura ikibazo cy'Abanyepalestina bwemejwe n'umuryango w'abibumbye, leta ebyiri, Israeli na Palestine. Uburusiya hashize igihe kirekire bushakisha uburyo butagira uwo buhutaza mu bijyanye n'umubano wabwo na Israeli n'urugamba mu ntara ya Cisjordania no mu ntara ya Gaza. Aho harimo abayobozi b'umutwe wa Hamas ushyigikiwe na Irani, minisitiri w'Uburusiya yakiriye Moscow mu kwezi kwa cyenda muri 2022, abizi neza ko bishobora kuzana igitotsi mu mubano na Israeli. Mu kwatura ku mirwano iheruka kwaduka hagati ya Israeli na Hamas, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yitesheje amahirwe yo kwamagana ubuyobozi bwa Washington ku mivu y'amaraso irimo gutemba. Putin yabyise urugero rugaragara rwo kuba ingamba za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati ntacyo zagezeho. Arega Washington ko bigerageza kwihagarika igisubizo, ariko yavuze ko Amerika mu magambo y'umuyobozi w'Uburusiya ititaye ku gushaka igisubizo kibereye impande zombi. Abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza kuwa gatatu ntacyo bari bagatangaza ku byo Putin yavuze.
Ejo ni Mukankusi, urakoze. Ndanabatumira nshuti bakunze bijwi rya Amerika, nimba mukeneye kumenya ivya Israel na Hamas uno munsi, twari twabashikirije ikiganiro muri isangaho twari twatumiye Professor Pascal Nizige yanonosoye ivy'imigenderanire y'ibihugu n'ayandi makungu, aradusigura rero ivyose vyerekeye iyo ntambara. Musha kugisanga ico kiganiro kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vowa akaburungu com muja handitse muri isanga. Ya nguru na inache kumasonga nkitangura kanama ka ONU kajeje vy'agateka kazi na muntu kemeje ingingo yo gutangura gusuzuma uko ivy'uburenganzira bwa muntu vyifashe muri Sudani. Ejo ni Mukankusi atwandanirize ino nkuru.
Michelle Taylor uhagarariye ku buryo buhoraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kanama kita ku burenganzira bwa muntu ka ONU yavuze ko umwanzuro uhamagarira igikorwa ku mpande zihamiranye muri Sudani cyo guhagarika amarorerwa yazo n'ihohotera, gushyira intwaro zabo hasi no kureka ubutabazi bukageraho bukenewe vuba kandi nta nkomyi. Taylor yavuze ko umuryango mpuzamahanga udashobora gupfa kwizera ugushaka kwiza kw'abajenerali bagaragaje ko batitaye ku buzima bw'abasivili no ku nshingano zabo zo kubarinda. Ibihugu 19 byatoye bishyigikira uwo mwanzuro, 16 byawanze naho 12 byifashe. Mu cyumweru gishize ONU yavuze ko yari ifite ibibazo bikomeye cyo kugera kuri miliyoni 18 z'abantu muri Sudani mu bijyanye no kubagoboka mu makuba bugarije, intambamyika mu mutekano muke no kuba impande ziri mu ntambara zigitandikamo hamwe n'ibura ry'inkunga mpuzamahanga.
Ejo ni Mukankusi tubandaniriza nino nkuru ya ONU itangaza ko abasirikare bayo 8 bagiye kugarukana amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahagaritswe ku mirimo kandi bagatabwa muri yompi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uko ari 8 bagirizwe ihohotera rishingiye ku gitsina bakoze bitwaje igihagararo cyabo.
Ejo kwa gatatu umuryango w'abibumbye wavuze ko wafashe ingamba zikomeye ushingiye ku makuru avugwa ku myitwarire mibi y'izo ngabo zibungabunga umutekano. Abo basirikare bashinzwe kubungabunga amahoro ntibashobora gusohoka kuzageza habonetse amakuru arambuye hagakorwa n'iperereza ryuzuye. Umwe mu bayobozi bakuru umuryango w'abibumbye utari ufite uruhushya rwo kugira byinshi avuga kuri iki kibazo yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika The Associated Press ko abo basirikare 8 baturuka muri Afurika y'Epfo bafungiye mu mujyi wa Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru nyuma yo gufatanwa indaya mu kabari batari bafite uruhushya rwo kujyamo nyuma y'amasaha y'umukwabo. Mu mwaka wa 2017 hatanzwe ibirego 2000 bijyanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina n'irindi ritandukanye byarezwe intumwa za ONU mu mpande zose z'isi ku myaka 12 yarishize. Ibirenga 700 byabereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Barakoze bagenzi bacu ku makuru agezweho ijya nino baduteguriye bakabaje kudushikiriza mu vise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu gihugu cy'u Burundi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryongereye ikiringo intumwa yaryo mu vyerekeye agateka kazi na muntu. Iyo ntumwa yari imaze iminsi yamirizwa n'amashyirahamwe atandukanye ari mu Burundi. ONU yo isanga ico gisata kikirimwo akabuze ari naco gituma ONU kiguma hafi. Pierre Claverne yo nkuru.
Uwari mumatora jina manguru ijiroga teka kazi na mono mishira mwemoza makungu oni ijeneve ya bige ijuja Amerika kwigi kogwa choku ngerezi kiringo chino mga ya oni Muburundi itate imari nyesi. Icho kiringo cha Fortune Gaeta Zongo umuja Burkina Faso chongerejwe umwa kumwe mubihugu mirongine ni ndwi vyagize uruhara muri ayo matora inyuma y'umutaga w'ukuru uyu wa kane ibihugu mirongo ibiri vyashigikiye ko ico kiringo chongerezwa cumi muri ivyo biraciyamiriza nayo cumi n'indwi ntaco vyashimye kubivuga ko igisata kijejwe agateka kazi na muntu ca ONU kibona ko iyo ntumwa igifise akazi kenshi ko guherekeza Burundi gushika kuyubahirizwa nyazina ry'agateka kazi na muntu. Iyi ngingo yafashwe yari imaze iminsi yifuzwa cyane n'amashyirahamwe atandukanye akorera mu Burundi harimo na mpuzamakungu nka Human Rights Watch y'Abanyamerika n'ayandi. Armel Niyongere atwara akati Burundi rimwe muri ayo asigura ko ari insinzi y'urugamba bari bamazemo igihe. Kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika Niyongere yashikirije ko iyo icyo kirengo kitongerezwa iho nyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu yobandanirije mu kanywa wabo atawusemerera
kugira ubwo bwicanyi buri ko buraba kugira ya mabi ariko aribonekeza mu Burundi ntagumanyegezwe amakungu amenye ivyerekeye agateka kazi na muntu uko vyifashe mu Burundi kuko mu Burundi habandanye hibonekeza ihungabanya agateka kazi na muntu ukudahana aho abo bantu bose bakora ibyaha by'ubwicanyi ibyaha byo kunyuruza abantu ibyaha byo gufata abigeme n'abakenyezi ku ngufu bagoma badakogwa ko ikindi usaba ni uko bakamuha uburenganzira bwo kugendera Burundi
ariko ku rundi ruhande n'umubabaro mwinshi ku mashyirahamwe arenga mirongo ine akorera ku butaka bw'u Burundi ajya yaheruka kwandikira ONU yiyamiriza iyo ntumwa. Gerard Hakizimana atwara Falcon F ku izina ry'abagenzi we yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iyo ntumwa ataco imari y'u Burundi kiretse gucafuza icyo gihugu
kuko ataco yigeze akora kandi ataraporo nyakuri yigeze asohora kiretse ko yahaye amatwi bansumiye ndatifuza ko agateka kazi na muntu gatsimbatara mu gihugu.
Turemeza ko agateka kazi na muntu kifashe neza kiretse ko ari muri politiki yo guhiga akazi no kwerekana ko ibintu bitagenda hari amaze gukurwa mu buzi mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare ibyo byose byerekana ko ibikorwa byo gutsinda agateka kazi na muntu biguma bikorwa kandi bikomeye.
Iyo ngingo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ije inyuma y'aho Burundi butorewe mu bihugu bigize inama nkuru y'agateka kazi na muntu yamara iyo ngingo yafashwe icyo gihugu kitaratangura kuja mu matora. Fortune Gaeta Zongo yiyemeje kubandanya akurikirana gufi bibera mu Burundi yongeye gusaba ko icyo gihugu cyo mu burenganzira bwo kwishyikira ku rubuga ni mu gihe kuva agenwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe atarapfaho nyujejo ikirenge. N'ubu amahigwe yo kwemererwa kuja yose menshi kuko u Burundi bwamye bwiyamiriza iyo ntumwa ya ONU co kimwe no mugwi w'amasohoza yasubiriye. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu ambasaderi Albert Nshingiro ntiyashimye ko twitaba ariko yabwiye abagenzi bacu bakoreye Bujumbura ko iyo ngingo ari iya politike kandi ko ata buremere ifise kuko abayitoye ari bo bake ugereranije n'abayihakanye kongera ko abataco bayivuze ko. Shingiro yongeye ati inama ijeje umutekano ya ONU irasubiye kwerekana ko itigeze isohoka mu mutamana w'itembagazwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho Burundi bwaburizamwo umugambi mubi w'abashigikirana n'iyo nama ya ONU muri izo ngingo. Kubwuserukira u Burundi Geneve mu Busuwise ambasaderi Elisa Nkirabirori iyo ntumwa ikorana n'abansi b'igihugu aserukira Uburundi buratekanye n'amahoro turi ku kivyiterambere cyo kurwanya ubukene ni bande bamuja mu matwi ko womenga ashaka ko umugambi CNDD-FDD uva ku butegetsi ashaka kuhashira nde raba namwe asigaye avugira umugambi umwe utavuga rumwe na leta SNL mu gihe hari imigambi irenga mirongo ine mu Burundi. Intumwa idasanzwe ya ONU mu byerekeye agateka kazi na muntu ifise inshingano zo kuba ijisho rya ONU mu Burundi muri icyo gisata gufasha inzego za leta kubahiriza agateka kazi na muntu kwakira ibirego n'inkuru zerekeye icyo gisata nk'abahohotewe n'ababorejwe igufa guhanura leta gushyira umukono no kubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira agateka kazi na muntu no guhanura abigenga bo mu mashyirahamwe yigenga no mu gihugu kugira ngo banoganze iyubahirizwe kubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. ONU yemeye kandi kongera uburyo bukoreshwa niyo ntumwa kugira ngo arangure neza akazi kiwe. Che Clave ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Mu Rwanda naho umugambwe Ishema hutabwa rumwe na leta y'ico gihugu ukabukorera mu buhungiro watangaje ko wirukanye Thomas Nahimana yawushinze. Venuste Nshimiyimana yavuganye na Madame Nadine Kasinge ho muri uwo mugambwe hatangura mubaza icatumye birukana Nahimana.
Mu byukuri Thomas Nahimana yaramaze igihe atakiri mu mirimo ye ku bijyanye n'ubuyobozi bw'ishyaka Ishema ry'u Rwanda, kuko hashize imyaka irenga itanu ishyaka Ishema ry'u Rwanda rihinduye umuyobozi mukuru ariwe njyewe, rihindura na n'izindi nzego zirimo komite nyobozi na komite nshingwabikorwa. Nka Padiri Nahimana yari ari mu rwego rw'abajyanama bakuru kuva mu 2018. Ntabwo rero yari akibarirwa mu nzego ishingwabikorwa cyangwa mu nzego zindi nko kuyobora ishyaka n'ibindi.
Ni iki kintu nyirizina cyatumye mufata icyemezo cyo kumuhagarika mu ishyaka no kumubuza kongera kuvugira ishyaka Ishema ry'u Rwanda?
Muri make niwe wihagaritse kubera ko niba kuba yadufite kuzajya kuba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda w'2024, kandi ishyaka ryaratoye umukandida. Ni ukuvuga ko ryaremeje umukandida wanyu, ni ukuvuga ko we atakiri muri iryo shyaka, ko we yadesize wenda kuba umukandida rukumbi, umukandida wenyine, cyangwa se ko wenda afite irindi shyaka ahagarariye. Ariko byari n'inshingano z'ishyaka kuba twatanga umucyo ku Banyarwanda, tukababwira ko umukandida w'ishyaka Ishema ari wo badesize muri kongere yabo, ko nta wundi mukandida uhari. Ubwo rero wenda ni Padiri Nahimana mu gice cye cyo kugira ngo asobanure Abanyarwanda ibindi bitwetwe tutari otorize gusobanura.
Madame Nadine Kasinge, hari umunyarwanda wanditse hano kuri Facebook yacu avuga ati uwo abo bantu bo mu ishyaka Ishema ry'u Rwanda barwanira ubukandida ku mwanya wa perezida mu Rwanda bataranemerwa kuhakorera, ibyo byo bibamariye iki? Wamusubiza iki?
Ntago ari kurwanira ubukandida. Dufite strukture y'ishyaka, dufite imikorere. Ni ngombwa ko mu mikorere yacu haba umucyo. Kuba ishyaka amashyaka yose yisuganya akaba atanga nta shyaka na rimwe ritarigomba kujya mu matora. Ishyaka ntiwagira ishyaka muri demokarasi isanzwe ubwo kutazajya mu matora. Iyo habaye amatora rero ishyaka rigomba kwerekana icyo rizakora, o ryisuganya n'andi mashyaka bagatanga umukandida rukumbi ifatanyije n'andi mashyaka babyumvikanyeho, cyangwa se rikabatanga umukandida wa. Ni muri iyo processus. Kuba rero tutarajya mu Rwanda tutaremezwa, ibyo byo ntabwo ari ikibazo. Ntabwo nibaza ko ari ikintu cyagombye kubuza amashyaka gukora ibyo byagombye gukora. Ntabwo mu Rwanda ikibazo dufite nuko habura espace politique, atari ubwigenge, hatari uburyo bwo gukora, ariko ibyo ntabwo bibuza Abanyarwanda gukomeza kwexercisa droit zabo zo kuba bakora exercice politique, bagaharanira inyungu zabo bibukiye mu mashyaka, kuko ni ikintu kigomba guhoraho mu Banyarwanda, guharanira inyungu z'Abanyarwanda.
Kuba ugiye kuyobora iri shyaka rimeze nk'aho ryacitsemo kabiri, uza korute kugira ngo abayoboke banahimana ushobore kubahumuriza, mushobore kubungabunga ubusugire bw'ishyaka ryanyu, muzakorana mute?
Ntabwo ishyaka ryacitsemo kabiri, kuko abayoboke basanzwe bari yarashyize mu ishyaka Ishema. Abayoboke basanzwe bakurikira ibibera mu ishyaka Ishema ry'u Rwanda, bazi ko hashize imyaka itanu ibintu bisa n'ibimeze gutyo.
Uyu Nahimana Thomas mwirukanye yiyita perezida wa leta ivuga ko ikorera mu buhungiro, azakomeza yiyobore cyangwa ntazakomeza kuyobora
yisto mico ni kibazo nyine mu bimwe byatumye dushaka gutangira itangazo no gukura ku ruhande rwacu no gukura abantu mu rujijo byumvikane ko niba ari leta y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ntabwo leta y'u Rwanda ikorera mu buhungiro niba ari leta koko yagombye kujya mu matora gutanga umukandida kuko twebwe nk'abantu bashaka ibintu binyuze mu nzira y'amahoro twumva ko guverinoma y'u Rwanda ya iri mu gihugu ya fungura urubuga rwa politike none abantu bagatanga amakandidature yabo kandi iyo guverinoma kuko ari iriho ifite mu nshingano zayo gutegura ayo mategeko niyo nyine izategura nako ya matora niyo izategura ayo matora.
Nadine Kansinge umuyobozi w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda ndagushimiye cyane kubwa aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Nanjye ndabashimiye murakoze cyane.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye. Imiryango irenga 1,400 yegeranijwe muri site Sobela iherereye muri zone Maramvya ya Komini Mutimbuzi, intara ya Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka wa 2020. Irashima ko yashoboye kuronswa amazi meza muri ico gihe kuva mu ntango z'uko kwezi kw'icumi uno mwaka. Thierry Ndayishimiye adufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Tuzakira neza gose kuko turoroherwa kubana magara yacu guteka
kwari hajya kunimuze indugumba gusa ninjye muzo nkatori bumba nkamburi impuzu nkagenda nkavoma nkaza nkoga
abanye bamwe mu banyagihugu abakunzi b'ijwi rya Amerika basanze bariko baravoma amazi meza muri site Sobele iri muri zone Maramvya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Bavuga ko bashimishijwe no kubona kuri ubu bariko baravoma amazi meza.
Kuri ubu turashima kuko baduhoreye ibyo oro bona bajya ba UNICEF bakora ruje tuzanira amazi no kurumba. Turashima kubazo cy'amazi no kuri n'imitende no kuri ashana yo kunywa amazi ngo kuberaraza
amazi. Turashima amazi ariho turayaronka
numva neza kubera ko twaje dukenya amazi yo koga no guteka ariko turaronka amazi yo kwibomora.
Vuga kandi ko bahora bafata urugendo runini baje kurondera amazi bakoresha mu miryango yabo.
Kararege tutaronka tukaenda kuza kuyakoreye kure tuje kwikoreye ibido urumba ntiwasubira kugira ngo uzane iyindi bita byaturuhisha mugabo baradukoreye amajorojiki
igihe yaburi bw'amazi twakuriyonya muri iyo kuri kenze nikubwo twashaka nk'imbere tutayiha amafaranga igihumbi cyakinarenga kutabisize.
Abandi nabo bavuga ko bahora bikora ku mazi yose babonye naho yoba mabi na cyane cyane ayo mu ruzi Mpanda kandi rusa nabi cyane.
Abaye nabonye tukagiye mu Mpanda ingaruka benzema yarimwo ko agiye twashyira nko kuyabuma ugasanganwa umucafu umwanda uri mu nyine mu mabido abantu bashaje baramesa n'ibyahi twatanye niko byo yikora badutera ingwara amazi misi mbere bagwara bema no kwamwanga baragiye.
Abo banyagihugu banavuga ko isuku kuri ubu gifashe neza haba ku mubiri naho baba kuko mbere ngo bogaga ke gashoboka kubera kubura amazi.
Niko kwa misi kwigata amazi yarahari no kuri twatunyari urumva kugira ukuri ibindi hari ngiye kandi bikoresha ibintu by'isuku urumva cyari kibazo ariko ubu nuko ubu turashima ku buryo amazi ahari tukoresha isuku. Nubwo umuntu aba yumva inzara aratora ibido y'amazi umuntu akoga agaca yirirwa kugira ngo aho bari gupfa n'umunsi ukazopfe
tubeshe ni kuri tayo twayikora gake kuko ni uko gage wonga kabiri mu minsi itanu. Ubu ko yari hajya ko yari hajya kunimuze indugumba gusa ninjye muzo nkatora ibumba nkambura impuzu nkagenda nkavoma nkaza nkoga.
Abajeje isuku muri ako gace nabo babwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ubu bafise amabomba ane ya rusengo, amabomba atatu ava mu kuzimu hamwe na ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge ribazanira buri munsi kugira ngo abo baba muri iyo site baronke amazi meza yo kunywa no gukoresha. Dusabe Samimu icegera c'uburongoye igisata c'isuku ngaho muri site Sobele na washima ko igisata rongoye mu byerekeye isuku byifashe neza.
Ukuri mu minsi iheze ibintu bijyanye n'isuku n'ukuri amazi twe twayabuze cyane. Mugabo hadutereye akamo baragerageje n'ukuri twaragerageje amazi ubu turayasesa n'ukuri. Ego turafite ibijoro bitatu turafite n'amazi azanwa n'imodoka ya UNICEF ifatikanije na Croix Rouge turafite ndetse n'amazi y'ibombo ya Regideso baduhaye naho hari ayandi ava ku mwega wo kwibarabara ku kaburimbo bataraheza kwadushikanye mugabo amazi ubu turafite ikintu cy'isuku ubu tuko turagerageza ubu n'isaba n'ukuri turashyira.
Samimu Dusabe amenyesha ko ikibazo cy'ibikoresho bifasha mu masuku aribyo bikiri ikibazo, gusa akavuga ko yabimenyesheje abo biraba
ibikoresho vrema nk'ibijyanye nk'indobo amabido
ndetse n'uburodi pe kuza cyashira kwa yo matwarete nk'abantu babarutse mu matwarete usanga baraza katwubakira gusa ntibandeje ibikoresho.
Jeremy Butoyi nawe arongoye yo site Sober amenyesha ko yo site igiye kongererwa n'ayandi mazi mu gukoresha imiringoti minini kugira ngo ntibazosubire guhura n'ikibazo cyo kuyabura.
Na cyane cyane ubu mbere bagiye kugiza n'amazi kuko ishira hamwe ryatwubakira amatwarete ya Haridirabe niko no bivuga iyo shira hamwe hamere yaragiye ririmba amazi iyo kumuzinda ibirometro 2.5 mugabo nabo bagomba bongereze iyo shira hamwe yitwa WHH y'abadagi niko majongere ku bindi birometro gushanga iwacu kugira amazi agira umurindi munini tuzokugira tuzokongera kuyabura kandi.
Abo banyagihugu baharirwa mu bihumbi bahuye n'ibyago by'imyuzurira yo muri zone Gatumba yatewe na Tanganyika hamwe n'uruzi Rusizi. Begeranirijwe muri iyo site Sober kuva mu mwaka w'2020. Iyo site ikaba igizwe n'imiryango igera ku 492 nk'uko bimenyeshwa n'abayirongoye. Abo banyagihugu bo muri site Sober bahuye n'imyuzurira naho bashima ko baronkejwe amazi meza, banasaba ko amazi ava mu kuzimu hora bw'uburyo ubujanye n'umuyagankuba bwo kuyaduza kuko hari abo banyagihugu aribo bakoresha ingufu zabo mu gupompa ngo aduge. Kandi banavuga ko bakeneye imfashanyo z'ibifungurwa kuko bafise ikibazo cy'ubukene n'inzara na cyane cyane ko ntaho bafise bisumamwo. Cherise Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Akazi kimurumva ko ari kakazi kikababwira ikiganiro muri isanga n'umwanya rero kubacira ku masonga kuvyo ejo tuzoba yagira ko saa 10 gushika saa 11 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Uri ko yadutegurira ikiganiro muri isanga cejejwe muzuba muteramanye ni mugenzi wacu Fidele niyo ngabo Fide ejo tubikiki.
Yego Diane, ejo tuzovuga ku nama igiri ya gatatu umugambi wiswe Belt and Road Initiative w'igihugu c'Ubushinwa izobera i Beijing mu ndwi iza. Uwo mugambi ukabwenewe guhuza uturere twa Aziya mu manuko Aziya yo hagati ikigobe cy'Abarabu Afrika n'Uburaya bikiye mu mayira yo ku butaka no mu mazi. Hisunzwe uwo mugambi rero Ubushinwa buratanga amafaranga agenewe iyi migambi ijyanye n'inyubako nk'amabarabara, ibiraro, amayira ya gari ya moshi n'ibivugwa mu bice bitandukanye byo ku isi. Ngizi ibyo tuzovuga.
Urakoze cyane Fidele. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika tubatumire rero kuzokurikira ejo saa 10. Nuko rero nshuti bakunze bijwi rya Amerika akaba ino ngaha duce turasozera ibiganiro byacu ariko ko tukiri muri kano kazi kinyene ka muri isanga reka ngende ndabatumiriye ku indi nshure kuza kumviriza ikiganiro muri isanga cuno munsi nakoranye na professeur Pascal Nyonizigiye kuvyerekeye ivya Israel na Hamas yaseguye ibitari bike harimo imvo n'imvano imizi iyo ntambara iri hagati ya Hamas na Israel ico yita umuti kuri iyo ntambara kubwiwe amatati yagiye araranga izo mpande zitandukanye muja handitse muri isanga nuno munsi ico kiganiro cabaye. Mbere ko asezeranye ndabibukije ko Israel n'umugwi wa Hamas muri Palestina babandanya gukorana ko ibitero muri Israel bamaze kugwa mu ntambara iri ku mpande zose barenga 1,200 muri Gaza barenze 1,350. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken ari muri Israel. Bene umushikiranganje wa mbere wa Israel rero Benjamin Netanyahu mu kiganiro bakoranye n'abamenyeshamakuru basavye ibihugu byo ku kwiyamiriza byivuye inyuma ibitero vya Hamas. Akanama kaonyo kajiru izagateka kazi na muntu mwavyumvise kemeje ingingo yo gutangura gusuzuma uko ivy'uburenganzira bwa muntu vyifashe muri Sudani muri make ku gihugu cy'u Burundi ishami mpuzamakungu ONU ryongereje kiringo cy'intumwa y'iyo shyirahamwe mu vyerekeye agateka kazi na muntu. Iyo ntumwa yari imaze iminsi yiyamirizwa n'amashyirahamwe atandukanye ari mu Burundi. ONU yo isanga igifise ivyo ikora mu Burundi na cyane cyane mu vy'agateka kazi na muntu uruhande rumwe rw'amashamwe yigenga rwashimye yongingo ya ONU Burundi nyigwanezerejwe niyo ngingo nino ngare uduciye dusozera makuru yacu yuno mugoroba mwakoze kuyatega abiri muhinga bw'ivyuma hari Nadia Taha yarafatikanije na engineer Ellen kugira ngo amajwi abashikira tankumanzi aho muri kuri micro kuri minisitiri wa gatanu mari kumwe na Joe Diane ni nahaje ndabikebanuye ndabikuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mu byose ijoro ryiza mu banyi no mu vyanyu murahajyana hatajyana harara umwasa.